Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nirinahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: mu Burundi ikena y'igitoro rimaze hafi amezi atatu mu ntara nka zose z'ico gihugu ryatanguye kugira ingaruka mu bisata bitandukanye no kubarwayi.
Turiko turi gukuntu tukonstitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha. Uno wabwira yuko le stock karema ishobora kuba yarahezi.
Uyu ni Ibrahim Wizeye, aramutswa ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ajeje ivyerekeye igitoro mu Burundi. Muyagezweho irya nino ku isi muri make, umugambwe ANC washinzwe na Nelson Mandela ufise ubwoba bwo gutsindwa mu matora y'uturere ariko araba muri Afrika y'Epfo. Hagataho imyaka ibiri iri kwiri kungumura virusi ya corona yadutse. OMS kavuga ko abimaze guhitana barenze miliyoni zitanu. Aya makuru yose turarambura mu kanyisa se sangwe ikazi. Nongere ndabahikaze njuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru agezo hirya nino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo, abanyagihugu biriwe mu matora y'abakuru b'uturere. Umugambwe ANC uri ku butegetsi ufise impungenge ko ushobora gutsindwa mu turere umaze imyaka n'imyaka utwara. Thomas Kamirindi abitugire ku muriri.
Aya matora na ya gatandatu kuva politiki ivanguramoko apartheid ihirimye mu 1994 muri Afrika y'Epfo. Kugira ngo ishishikarize abantu kujya gutora, leta yashyizeho aho bikingiriza virusi ya corona iruhande rw'ibiro by'amatora. Abaturage miliyoni 26 nibo biyandikishije kuri miliyoni 40 z'abagejeje ku myaka yo gutora. President Cyril Ramaphosa yatoreye i Soweto mu nkengero za Johannesburg arangije gutora, avuga ko Afrika y'Epfo ikwiye kwishimira intambwe igezeho muri demokrasi. Kwiyamamaza byibanze cyane cyane ku buryo ANC imaze imyaka 27 ku butegetsi yananiwe gukemura ibibazo by'imiturire myiza no guteza imbere ibikorwa remezo nk'amashanyarazi n'amazi n'ubukungu butanga imirimo muri rusange. Ibipimo by'amatora byerekana ko abaturage benshi bashobora kuyima amajwi yabo uyu munsi ku buryo ishobora gusubira inyuma kurusha mu myaka ishize. Mu matora y'abayobozi b'uturere aherutse mu 2016, ANC yatsinze n'amajwi 54%. Niyo make cyane yari ibonye bwa mbere na mbere kuva ikigero ku butegetsi mu 1994. Mu 2016 rero yatakaje n'imijyi ikomeye nka Pretoria na Johannesburg. Mu matora y'uyu munsi ibipimo byerekana ko ANC noneho ahubwo ishobora kujya no munsi y'amajwi 50%. Bikaba kandi n'icyitegererezo cy'amatora y'abadepite ariyo avamo n'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2024.
Thomas Kamirindi urakenuye. Ibrahim Gandour yigeze kuba atwara umugambwe wari ku butegetsi muri Sudani ku ntwaro ya President Omar al-Bashir, akongera akaba yigeze kuba umushikiranganji ajeje imigenderanire ico gihe, yasubiye guhagarikwa uno munsi ku wa mbere, umunsi umwe inyuma y'uko arekuwe nk'uko bitangazwa n'umuryango wiwe. Fidel Niyongabo niziyaje kutubwira.
Irekugwa ryiwe hamwe n'abandi batari bake bari bacuditse na Bashir inyuma ya kudeta yabaye mu ndwi irangiye ryari ryanebaguwe n'abagwanya intwaro y'igisirikare. Gandour yari yatawe mu mvuto imbere yaho bisabwe n'umugwi w'abashaka gusambura no kuyigiza kure intwaro ya Bashir yamaze imyaka 30. Iyo ntwaro yarangiye mu mwaka w'2019. Yari yarekuwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye hamwe n'abandi bahoze ari abategetsi bajejwe iperereza ku ntwaro ya Bashir. Abandi bayobozi b'idini rya Kiislamu babiri bari bacuditse nawe, harimwo n'umugwiza atunga yitwa Abdel Basit Hamza, nabo nyene bari barekuwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Umushikiriza manza mukuru w'igihugu cya Sudani yakuwe mu mabanga yiwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'ibiro vya leta agishyigikiye abategetsi b'abasivile bakuwe ku butegetsi mu ndwi irangiye yatangaje ko irekugwa ry'abo bantu ari gusubira inyuma ku bijanye n'iyubahirizwa ry'inzego za leta n'amategeko y'igihugu.
Fidel reka tugukengurukire nene bice ku masonga nkitangura mu myaka ibiri imaze yogoza isi virus ya corona imaze guhitana abantu barenga imiliyoni zitanu Thomas Kamirindi aragarutse
miliyoni eshanu niwo mubaruzwi neza nyamara OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ivuga ko abazira covid bashobora kuba bawukubye kabiri cyangwa gatatu kubera abapfiri wabo bataragiye kwa muganga abazira izindi ngaruka ziyishamikiyeho n'ibibazo byo kutayipimisha mu bihugu bimwe na bimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari ku isonga n'abantu bamaze gupfa bagera ku bihumbi 746 ikurikirwa na Brazil imaze gupfusha abantu bagera ku bihumbi 608 Ubuhinde n'ubwa gatatu bumaze gupfusha abantu barenga ibihumbi 458 Covid ubu ni impamvu ya gatatu ihitana abantu benshi ku isi inyuma y'indwara z'imitima n'indwara zo kuva amaraso mu bwonko Ikigo cy'ubushakashatsi ku mahoro cy'i Oslo muri Norvège kivuga ko COVID-19 imaze guhitana abantu bangana n'abazize intambara zose ibihugu byarwanye hagati yabyo ku isi kuva mu 1950.
Leta ya Ethiopia yatangaje uno munsi ku wa mbere ko inteko za Eritrea zisha abakiri bato bagera ku ijana mu gisagara cya Kombolka kimwe mu bisagara izo nteko zivuga ko zafashe mu mpera zino ndwi Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru
urwego rujeje gutangaza amakuru rwa leta rumenyesha ko inteko z'intara ya Tigreya zishe imikangara irenga ijana muri icyo gisagara mu bice byacu zinjiyemo rusaba ko amakungu atokwihoza ubwicanyi bukabije nk'ubwo ndacu umuvugizi w'umugambwe uyoboye intara ya Tigreya Tigray People's Liberation Front Gatechu Reda yavuze buno nyene kuri ivyo birego mu gitondo cuno musi kuwa mbere. Ku munsi w'Imana Gatechu Reda yaratangaje ko abagwanyi ba TPLF bateye baja mu manuko bw'intara ya Tigreya bagana igisagara cha Kombolka n'ikibuga c'indege cyaho. Hamwe mu makuru yo kwemezwa inteko za Tigreya zoba zitari kure cyane y'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ngo babubaye bwa mbere zigera hafi y'umugwa mukuru kuva zinjiye mu ntara ya Amhara mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'2021 ico gihe umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarateye akama abanyagihugu bose kabasaba guhaguruka kugira bazimanganye inteko za TPLF mu gitondo cy'uno munsi wa mbere umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko atewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko inteko za Tigreya zafashe igisagara cya Kombolka hamwe n'igisagara cya Desi kiri hafi yaho izo nteko zivuga ko zafashe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yasavye impande zose guhagarika ibikorwa bya gisirikare zigatangura ibiganiro atabibanje gusabwa imbere yaho
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Fidel Niyongabo ku makuru badutorokanirije bakabaheje kudushikiriza ayo yose abagezeho hirya no ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse za YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi hamaze amezi agera kuri atatu havugwa ubukene bw'igitoro mu ntara zimwe zimwe hambavu y'ibiciro by'ibindi bintu byankenegwa iki kibazo catanguye kugira ingaruka ku barwayi bapfa kubera za ruse habaniha zitagikora reka ibindi kuri no nkuru tubibaze umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza
Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse bumaze amezi atatu yose bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero isanzwe kwagwamo urucuruzwa cyane kubera ari ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike n'iy'ubutunzi Gitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa esanse nk'uko amasoko y'igihugu cya Amerika mu Kirundo na Ngozi mu buraruko babivuga hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko mu Kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye atashimye ku mwidondoro wayo uje habona yatubwiye ko muri zindwi zibiri heze harabagwayi bashengeye bitewe n'ikena gigitoro kubera zaruse habani hatabitoro zigira akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwita bimana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru by'intara birababaje ibyo tubona niko bashikiriza mu ntaya makamba mu manuko ho muri imisi nta nimajya esanse riharangwa igitoro cy'isongo kirabonetse kimara umwanya urumerumara nk'uko bimenyeshwa n'abahaba bamwe mu bafite ipeze kuri abana bakoresha imashini z'ugusi yabidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido bavuga ko kizira kikazirizwa gushira essence mu mabido kandi kuyikeneye yabwirizwa kuzana icyuma ciwe kayinywera kuri station mutubwira namwe ingene tuzoterura ubwato bukava mu kiyaga cyangwa imashini isya bikaza kunywa igitoro abategetsi barakwiye korosha ibintu niko bidoga bamwe magendeje amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu byunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo
umugore wanjye ntafungura
na kamara maza kuko nkaje nahashyitse kuva isaha zitanu ubu ukabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yadutunze umuryango mu gushyika nk'izi saha ntararo wica wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango aha turi mu kajembegeti nta n'uwogera n'icyo apfa
kazi gasa n'agahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
twe bwa motare n'abanyagihugu birabashikira twabice bibagora kuyungurutsa
igitoro mu mpenga ni ndase kuri uko umuntu arahagarara nk'amasaha nka 5 yose atararo mu mpenga ni atari ku buzima bwa nyine banza ni ngaruka bintu ne yashya ntonze inzi ko ngiye kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri station sindonke
bifite byinshi byica isaha zo gufungura za gize sindaronka n'igihumbi cyo kujya icya kabiri bene ibyuma baba badusaba amaverisema amaverisema tuza kuronka
umushinganje w'amasoko ntanga nguvu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro Ibrahim Wizeye asigura ko buterwa n'uko igihugu chance kuduza ibiciro kandi ku isoko mpuzamakungu byaraduze aha yari yatumwe ko n'abakenguza amateka ku bakantu heze
aho nyine ndi muri Tanzania ngira n'indi etude kuya mega muri Tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho j'envoye mon chauffeur kubaza umushoferi w'uministre Rwanda bari kumwe muri iyo nama mbariza mu Rwanda byifashe gute iritsiro mu Rwanda ni 188 esansi mazutu ni 448 3,5 biturna autour ya 3000 nefsa 3600 mazutu biturna autour yayo nkubu ndafise pressure ngo tudugiriza strictire les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza pourquoi parce que au niveau mpuza makucaduze
Wizaje rw'ubushikanganje burabe igitoro yemeza ko igihugu gitakaza amamiliyari 3 yose ukwezi kubera haramatagisi cyahevye.
Ugacamba muri Tanzania kandi ariho hagufi y'inya igitoro kirazimbye. Byumvikana ntacyo tutariko turakora kugira abenye igihugu borohegwe. Je vous apprends que dufise amapoint amamwe twahevye ku mataxe du par mois ubundi ko ndavuga turiko duhomba 3 billion par mois kugira igitoro kigume kikiri kwa ya prix à la pompe ibujumbura beje arabibaza ati co tuma kija kuri iyo prix nkijya yo muri Tanzania mugaho kikaboneka bakibagirwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku madeplacement mubona n'ibiyeri umwana yibona agisomye azoduza ikiyo cy'ibiharage
ubundi hari amafaranga yagenewe kugura igitoro cy'intega bizoza cyikorwa ko mu gihe cya Kenya ubu bigaga birera nk'uko umushikanganje abyemeza
ahisonga sevre twari dusanzwe dufise amareservoir igitoro nkuko kandi tuyafise ubujumbura nta gitoro dufise ntabwo reservoir tuvuga nta yahari ariko turiko turi gukuntu tu constitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha ukuntu wabwira yuko le stock carrément ishobora kuba yarahezi
ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga 2,000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu mijyi ya Bujumbura na Gitega mu nkengera zaho ingenzi za bwijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajana 3,000 bamwe mu bacuruza igitoro batashimye ko umwidondoro wabo uje ahabona bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro canke kutayahabwa ku gihe ni banki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Eloje wirikaneza urakenuye muri ekose kuva ejo kwa Mungu hari kwarabera inama ya ONU igira 2026 kwihindagurika gibihe ibihumbi n'ibihumbi by'abantu nibo bitabiriye iyo nama izwi ku izina rya COP conference des parties uno munsi vyumwihariko ababonanye ni abakuru b'ibihugu n'amareta ibizovigwirwa muri iyo nama Venuste Nshimimana yabajije Madame Liliane Binego umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu vyerekeye ubuhinzi n'amazi
Murakoze, murakoze Venus.
Imwe mu ngingo zigirwa muri iyi nama harimo gukora ibishoboka kugira ngo igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kitarenga igice cya rimwe n'ibice bitanu. Abakuru b'ibihugu bahura kuva kuri uyu wa mbere, urabona bazabyumvikanaho?
Kumvikana ntabwo ari ibintu byoroshye. Nkurikije ibiganiro Perezida Joe Biden yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru, we yavugaga ko kubera ko Amerika ya Trump yari yavuye muri ibi bintu by'amasezerano ubona byose asa n'ubinenga, we rero ubungubu yabigarutsemo, akaba yaravugaga yuko bagomba kwibana uri byo kugabanya imyuka yangiza ikirere, ko amasezerano ayo yose yakorwa agomba gukurikiza uko ibihugu byanduza, akaba ari nako bigira byitabira kugabanya ibyo byuka. Yibanda ku bintu byo kugabanya biriya bintu by'amakara bakura mu nda y'isi, akavuga yuko bagomba kwankuraja ibintu byitwa biriya bya renewable energy, nka bya bindi byo gukoresha twa tubati bacomeka dukoreshwa n'izuba. Akavuga rero yuko amasezerano ariyo yose agomba gukurikiza, idomo igihugu kizajya gisinya amasezerano gikurikije uko gisohora ibyo bigaze byangiza ikirere.
Tufashe nk'amasezerano yashyiriweho umukono i Paris mu Bufaransa. Aya masezerano yateganyaga ko mu mwaka w'2020 hagombaga gutangwa miliyari ijana z'amadolari, ayo mafaranga agahabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo nabyo bishobore kugira uruhare mu bikorwa bibungabunga ubusugire bw'isi. Ayo mafaranga yaba yaratanzwe?
Ntabwo nabyemeza neza ko ayo mafaranga yatanzwe, kubera ko ibihugu byinshi byagiye byemera ko bizayasura. Ahanini ntabwo bayatanze, ntabwo amafaranga nta cyemeza ko yasohotse, bose baseta ibirenge. Muri COP26 ya Glasgow wenda hashobora kuvaho icyizere, dushobora kugira icyizere yuko bazongera bagasubukura abo bagenda basekereje gutanga amafaranga. Nuko Ubutaliyani yo ku cyumweru biyemezaga yuko biyemeje kongera amafaranga agomba gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikigerageza kwikura mu bukene, kugira ngo babafashe nyine nabo bagabanye babakuri bayashyire mu bikorwa byerekeranye no kugabanya imizamukire y'ibipimo y'ibyo byuka biri byangiza ikirere.
Zimwe mu ntumwa za Afurika ntabwo zizashobora kuza muri iyi nama y'i Glasgow kubera ko zitikingije icyorezo cya COVID-19. Kuba iyi nama y'i Glasgow izafatirwamo ibyemezo bikomeye, Abanyafurika badahari ku bwinshi, kandi ibihugu bya Afurika bidahumanya ikirere cyane, aho si ukugosorera mu rucaca?
Oya, ntabwo ari ukugosorera mu rucaca, kubera yuko nubwo bwose hataje abantu benshi baturutse muri Afurika, ariko hari nk'abahagarariye iriya miryango minini y'Abanyafurika nka OUA na SIA Platform Regional. Ariko rero si ukuvuga ko wenda ari ukugosorera mu rucaca ko badahari, ariko barabikurikiranira hafi. Urabona n'ikoranabuhanga ibintu byateye imbere. Nubwo Abanyafurika badahari, ama organization ari ahangaha bariya bari kusonga bashyira pression kuri aba bategetsi ngo bahindure imyifatire, bahindure imyumvire, bajye ku bikorwa. Abenshi urabona baburanira nka biriya bihugu nyine ibihugu bya Afurika, ibihugu byo muri Asia bitari biriya nk'Abashinwa, oya baravuga bya bihugu bikiri mu iterambere bigerageza gutera imbere. Bavuga yuko ayo mafaranga bagomba kuyasohora akazajya gufasha ibyo bihugu. Urumva rero bahari badahari barahari.
Mukora ubushakashatsi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, mukanabukorera muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza, mubona imihindukire y'ibihe yaragize izihe ngaruka ku mibereho ya buri munsi y'abahatuye?
Urabona nkorana n'abahinzi, kubera ko nkora mu bintu by'ubuhinzi n'amazi. Abahinzi nkorana nabo ubona bakubwira bavuga yuko iyi mihindukire y'ikirere yabagizeho ingaruka, kandi nubu biracyabagiraho ingaruka, kuko bo nibo babibona, nibo babizi kurusha nabo bategetsi bafata ibyo byemezo. Bakubwira ko nk'urugero batagishobora kurikirana amasezo y'ubuhinzi bwabo kubera yuko hari ginjya ko nkabona ikirere cyabaye kizundi nticyabaye kiza ugasanga imyaka yabo ntabwo ikurira igihe ntibaterera igihe ntibashobora gusarura igihe ugasanga rero ibyo bintu byo kutizera ikirere nkuko mbere babikoraga mu bumenyi bwabo bwa gakondo bwa gihanga ugasanga barakurikira wenda ibivugirwa ku maradiyo rimwe na rimwe ntibabyumve neza ugasanga rero yagizeho ingaruka nini cyane mu byerekeye imirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi n'amazi agenda kama murabona ibiyaga birimo kugenda bikama ya mugabane wacu wa Afurika ibyo byose biragenda bigira ingaruka ku bahinzi
n'aborozi. Liliane Minego, umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu byerekeye ubuhinzi n'amazi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bamwe mu Barundi bari barahungiye mu bihugu nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda mu 2015 bariko barahunguka. Yamara haruhande y'abahunguka hari abandi bavuga ko kuri bo igihe nyakuri cyo gutahuka kitaragera. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye Abarundi babiri bahora baba mikambi impunzi ya Mahama mu Rwanda. Umwe muri bo ni David Ngarura, aracari muhungiro imahama nyene mu gihe Leopold Maruha wewe amaze imyaka ishika kuri 3 yaratahutse mu Burundi avuye mu ikambi ya Mahama. Maruha ni nawe atangura tubwira ingene ariko arasubira mu buzima bwa misi yose kuva ashitse mu gihugu cyo Burundi.
Cyambere nashimiye nyakwa Frederic nkaba ndamukije David Ngarura turi kumwe muri kino kiganiro abandamukije n'abanyumva bose. Nuko yivuze nitwa Maruha Leopold nkabandi umwe mu bahungutse bari baranze 2005 bahungurira mu gihugu cy'u Rwanda nkabarizeyo mu kwigayo ndaheze kaminuza ya Ruhengeri niho nahejeje. Hanyuma tumaze gutaha twatashe muri 2020 mwaka uheze tutashe twashyize mu gihugu. Gusubira mu buzima busanzwe si ikintu cyoroshye kuko iyo umuntu ahunze atakaza byinshi ibyo byinshi rero utakaza biragoye kugira ngo bisubira mu mwanya muto cyane. Wambaje uti mbega ubu ubona ufise ubuzima nk'ubwo wari ufise kera, yani yaragira maze umwaka umwe ntashirumva turacyarondera turacyagerageza gusubira mu buzima busanzwe. Nakubwiye ko atari ikintu cyoroshye. Narashitse ubushobozi nari nakuye mu Rwanda ndayigirisha ndayirondera ekivalanse barayemera. Hama ubu umuntu aguma arondera akazi cyangwa aguma arondera icyo akora nubwo kitarabona ko ikintu cya mbere kinezera ni ukuba uri iwanyu. Hajya iwanyu haguma ari iwanyu naho urya ugahaga uri mu mahanga amahanga arajyana. Nje rero ubu ni ukuri ndashima cyane kuba ndi mu gihugu nta muntu anyiruka ko abanyagihugu nasize ngaha ngasanga anyakiriye neza nta urajya umutima turagenderanira.
Leopold Maruha, mwatashe nk'uko mubivuze mwaka uheze icyo gihe abatari bake bari bakigonanwa badashaka gutahuka. Murashaka kutubwira ikintu cyabajijuye kugira ngo muce mutahuka icyo gihe?
Ego jewe nubwo nari mu buhungiro twaraganira n'abantu benshi bari hano mu gihugu bari basigaye mu gihugu twaraganira tukavugana bakambwira nkababaza uko hameze nkababaza uko nawe nk'umunyamakuru nabizi 2025 sekirite ni umutekano ntibari bifashe neza tuvugishije ukuri byari bigoye. Rero nicyo cyari cyatumye duhunga twatanze kuvuga umutekano. Rero tumaze kumva yuko ibintu byahindutse umutekano wagarutse amahoro yagarutse kuko nakubwiye ko uburi hari nashobora kuguha amakuru y'ukuri kuko nayo abazi. Rero nje naganira cyane cyane n'abantu bari mu gihugu twaraganira bakoresha bavuga ati twahape ibintu bimeze neza kandi narumva n'abataha bavuye Tanzania kuko Tanzania ho bari baramaze gutangura gutaha no muri Kenya ndibuka rero bari batangiye gutaha bava muri Kenya nyine twaraganira benshi bakambwira uko umutekano umeze hama amaze kumva ko umutekano umeze neza cyane cyane nk'uko nari nk'uko nabivuze na mbere umuntu yari yahunze kubw'umutekano si jewe sinari nahunze kubw'ibibazo bya politiki kuko politiki ntiyandaba cyane ntiyandaba ndahunze kubw'ikibazo ibibazo by'umutekano rero maze kuva ku mutekano bagarutse niho havuye ingingo kuko nuraba ngataha
namwe David Ngarura mwibwi muracari mwikamye mahama mwaragi mashuri murarangiza mwarabonye abatari baki mu bana abatahuka eka n'abandi bavuga ko ataragira gutahuka mwebwi ku ico kibazo mu hagaze he
murakoze cyane reka mwivuze nitwa David Ngarura hariho ikindi kintu Imana nayitekera nyongera ubundi Pasteur David Ngarura hama ndaramukije cyane nyakubahwa umunyeshamakuru kandi ndaramukije nzanje mara report hama muri make nshimira Imana yo ifite ubuzima hama ikindi kuba niri mu buhungiro burya umuntu wese niwe yimenya kandi umuntu wese niwe amenya ko umutekano we wifashe hama muri make jewe ndamaze imyaka irenga itandatu ndi mu buhungiro nashoboye kwiga amashuri muri kaminuza yo ngaha mu Rwanda campus Gisenyi ndarangiza ama muri make abataha murumba marayivuze neza hari abantu bamuhamagara bamubwira amakuru yuko umutekano wiwe umeze neza ariko murumba ko n'abandi bose bisaba ko bakora ku mutekano wabo umeze neza ku buryo barataha ni byiza ku bataha bava muri Uganda ku bataha bava muri Kenya no mu Rwanda no muri Tanzania ni byiza ariko urumva ko umuntu ataha ari uko yamenye ko umutekano we umeze neza twebwe nubwo ubuzima bw'umuhungiro butoroshe ntabwo umutekano wacu tubona ko ubwo wifashe neza bitahutse kuko barabizi neza ko umuntu wese agira gituma ahunga kandi murabona maruha yapfa i Bujumbura ariko i Burundi bisi ntara zitandukanye amakuru menshi twumva nubwo abenshi vuga ko ari bihuha ariko hariho ibintu bafite icyemezo twumva mu ntara zitandukanye ugasanga hariya abantu baranyuza abantu hariya barica abantu hariya rero wumva ko ashobora kuba yarose amakuru y'umuryango we Bujumbura ariko mu zindi ntara abenshi baturukamo usanga bamwe umutekano ntaraboneka ku buryo
ari ikintu David Ngarura cokorwa gushika mu Burundi canke ikintu darongoye Burundi bokora kugira ngo bajijure nabo Burundi bose kugira ngo batahuke kuko turazi ko abategetsi mu Burundi bavuga ko Burundi ari ubwa Burundi bose atakuvangura hari ikintu cokorwa kugira ngo nkaba Burundi gatarakahuka bashobora kujijuka batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro cyabibarutse
yego biroroshye cyane ariko nubwo tubishaka muri make ikintu mukuru cyotuma impunzi zitahuka ndetse n'akamo k'abayobozi b'igihugu kakumvikwa cyangwa kumvikana cyane nuko hotunganywa inzego z'umutekano ni kuvuga abasirikare n'igipolisi akaba aribo bacungera umutekano ariko nagira abandi bantu bitwa ko ari abasivile bacunga umutekano kuko bajya nyine nibo bononera igihugu nibo batobera igihugu ikamukiza bakabajije umutekano ariko atari bo basanga nibo batumye ibintu bitagenda neza icyo cya mbere nuko muri make mbonera ko ribo zambura ibirwanda kuko amakuru menshi yo kwizera kandi y'ukuri kuba abantu benshi bagiye bahunguka bakitagirwa nabi n'imbonera kure nta muntu nta musirikare nta mupolisi igeze agira na bumunyagihugu canke umuntu yahungubuze rero cyo cya mbere cya kabiri ni uko bene igihugu canke abayobozi b'igihugu duhere kuri perezida n'umushikiranganji intwari hagati yoza agasanga impunzi aho ziri z'abarundi kuko nabo ari umurundi kuko byamenyekana narindi hagasigurira izo mpunzi z'abarundi imwe umutekano wifashe bakamubaza ibibazo hama akarekana ibyemeza neza ko umutekano uhari hama icyo gihe aba impunzi zishobora gutahuka ariko
David Ngarura hariyo abategetsi baserukira leta bahora baraja muri ayo makampi bagasigurira impunzi ivyiza byo gutahuka mu yucazi barutse
cyo bwanje nta muntu umutegetsi araba mu Burundi gaze mu ntambi ya mahama ngasobanura impunzi ko zikwiye gutaha nta ura kunyuraho ndabona keretse baba barahaje akabona ariko nubwo bari barahaje nakeza kubimenya kuko ndi ndafite association magarari y'abajene kandi iragutse cyane amazugira mu Buganda n'ahandi hose manateza kubimenya kuko ndazimatumirwa nari kubaba na muntu umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi kandi ntumwa cyangwa ambasaderi dufatse araza gusobanurira impunzi ko Burundi hari amahoro. Abataha bataha kuri telefone, bataha babumba ku mutekano wabo bamaze gutunganywa neza ariko ntabwo ari muri rusange.
Akabinunga duce dusozera makuri n'ibiganiro twe twafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro mari kumwe na Joidiane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyari bihagarikiwe na Frederic Mundikije, vyashizwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala. Twembi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose, naho ubutaha mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.